Iyi mumva ni radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Uyu n'umwanya wa makuru aho tugiye kugurura ibiganiro byo muri aka gatondo. Muri kumwe na Aloise Bigirimana kuri mikro. N'umwanya ngira ndabashikirize imbere amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mugenzi wanje Oriana itanga ishaka araca ankorera mu ngata abashikirize ayavugwa hirya no hino mu karere k'ibiyaga bigari. Muri kumwe na Aloise Bigirimana kuri mikro tuyahere mu yavugwa mu gihugu cya Kenya. Umushoferi w'icegera cy'umukuru wa Sentare ntayinyuzwa muri icyo gihugu cya Kenya, Philomena Mwilu, yararashwe arakomeretswa ejo ku munsi wa kabiri, mu gihe kuri uyu wa kane ariho igihugu cya Kenya gitunganya amatora y'umukuru w'igihugu. Igipolisi cya Kenya kivuga ko uwo mushoferi yarashwe mu bitugu, ariko kandi ko kitazi nimba uwo Mwilu yari kumwe nawe muri iyo modoka. Ni mu gihe kuri uyu wa kane Kenya ariho gitunganya amatora y'umukuru w'igihugu, nk'uko mpeje kwivuga gushika ubu atawuzi ikizovamwo, mu gihe umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi Raila Odinga yisokoye muri yo kandi yahamagariye abayoboke biwe kwigaragambya bikomeye kuri uyu munsi w'amatora. Umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu uremera ko ari wo waturikije igisasu ejo ku munsi wa kabiri mu gisagara cya Bosaso ni muri Somalia. Abari aho igihe vyaba bavuga ko babonye umugabo asunika inkorofani itezemwo bombe yerekeza ku gituro cy'abapolisi muri icyo gisagara. Icyo gisasu cishe uwo mwiyahuzi gikomeretsa abandi bantu batandatu. Mu nyuma yaho haciye humvikana ikindi gisasu cyaturitse muri ako karere nyene, ariko cyo nta muntu bavuga yuko cyahitanye. Yahesi yabandaniriza muri Central Africa umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres kuri uyu wa kabiri, niho yashika ibangi ku mugwa mukuru wa Central Africa. Bubaye ubwa mbere agendeye inteko zibungabunga amahoro n'umutekano kuva atanguye amabanga yiwe mu kwezi kwa mbere. Uwo mutegetsi akomeye wa ONU kuri wa gatatu atekanya kugendera igisagara cya Bangassou, ahabonanira n'indongozi zacu abateshejwe ingo zabo hamwe n'amakomite y'umutekano muri ako karere. Antonio Guterres azobonana kandi n'abakenyezi bafashwe ku nguvu n'abasirikare ba ONU muri Central Africa hamwe n'imiryango yabo. Azoba ari kumwe kandi na Jane Connors n'umushingwamanza wa ONU aburanira abakorewe ivyamfura mbi n'abasirikare ba ONU. Mu ruhara rwa politike naho azobonana n'umukuru w'igihugu cya Central Africa hamwe n'umukuru w'inama nshingamateka, aho azogerageza kumvikanisha abo bategetsi babiri mu gihe icuka hagati yabo gisanzwe kitifashe neza. Ni nyuma yaho mu kwezi kw'indwi perezida wa Central Africa yagirije umukuru w'inama nshingamateka ko yagomba kumukura ku butegetsi. Urugendo rwa Guterres muri Central Africa rukazorangira ku munsi wa gatanu. Nikki Haley ni ambasaderi wa Amerika mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU aragabisha ko umutekano muke hamwe n'ubukene buri muri Afrika bishobora gutera ibibazo by'umutekano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu ntumbero yo kugerageza gutorera umuti ibyo bibazo, Haley ari mu rugendo muri Sudani y'Epfo no muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo, rikaba ribaye irya mbere umutegetsi akomeye muri leta ya Trump agendera umugabane wa Afrika. Inyuma yo kubonana n'umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Haile Mariam Desalegn hamwe n'umutegetsi mukuru w'umuryango w'ubumwe bwa Afrika, ambasaderi Haley yabwiye abamenyeshamakuru ko ibaye intambuko ya mbere mu gukomeza ubucuti n'ubumwe bwa Afrika hamwe n'ibihugu by'akarere ka Afrika. Ambasaderi Haley yatangaje ko niyabonana na perezida wa Sudan y'ubumanuko ariwe Salva Kiir hamwe na Joseph Kabila wa Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. azoshikiriza ubutumwa bukomeye abo bategetsi kwama leta yabo abwirizwa guhagarika ubwicanyi. Hari yavuze kandi ko leta zunze ubumwe za Amerika ifise icyizere ko Perezida Joseph Kabila wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo agiye kubahiriza ibwirizwa shingiro ry'icyo gihugu agatunganya amatora vuba bwango. Rex Tillerson n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire n'amakungu muri leta z'umwe za Amerika ari mu rugendo muri Pakistan. Tillerson ariko arashikiriza ashimitse ubutumwa bwa leta ya Trump busaba yuko icyo gihugu kibandanya gufata ingingo zikomeye mu kurwanya umuhari w'abatalibani kimwe n'indi migwi y'abarwanyi iriko irafashwa muri ico gihugu. Inyuma yaho bashikiye ku murwa mukuru Islamabad, Tillerson hamwe n'izindi ntumwa za Amerika babonanye n'umushikiranganji mukuru wa mbere wa Pakistan Shahid Kagane Abbasi hamwe n'abandi bategetsi bakomeye ba leta ya Pakistan, muri bo harimo umutegetsi mukuru w'igisirikare hamwe n'umukuru w'ibiro bikuru by'iperereza. Tillerson avuga ati Pakistan ikwiye kwiga neza uburemere bw'ikibazo bafise mu bijyanye no guhangana n'iterabwoba, aho ni mu gihe hari imirwi y'iterabwoba itari mike yishira ikizana muri ico gihugu cya Pakistan ata nkomanzi. Uburusiya nabwo bwakoresheje igihagararo bufise mu nama ya ONU ijejwe umutekano burahagarika icyemezo cyongereza ikiringo cy'abahinga ba ONU batohoza ko Siriya cyakoze ibitero by'ubumara ku banyagihugu. Mu nama yako kanama yo kuri wa kabiri ibihugu 11 niyo byashyigikiye icyo cyemezo cyo kongera uwundi mwaka w'abahinga. Uburusiya na Bolivia byahakanye mu gihe Ubushinwa hamwe na Kazakistan byahisemo kutagira icyo bishikirije. Ni mu gihe rero amakungu abandanya asaba yuko habandanya amatohoza kuri ibyo bumara. Oriane umwanya nuwa.
Harakoze Aloise ku makuru adushikirije. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda. Sentare nkuru y'u Rwanda yafashe ingingo yuko abantindwe mu mugambwe FDU inkingi barimo Bwana Boniface Twagirimana vice president wayo boguma bafunzwe iby'agateganyo. Sentare kandi yategetse ko umwe muri bo abararekuwe iby'agateganyo, abo bose baracaregwa icaha cyo kugerageza gushinga umugwi w'abagwanyi utemewe n'ubutegetsi hamwe no kugirira nabi ubutegetsi buriho mu Rwanda. Iyi nkuru mugenzi wacu Eric Bagirubusa arayidushikiriza.
Isomwa ry'icyemezo cy'urubanza barwanashyaka bishyaka FDU inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ritemerewe gukorera mu Rwanda ku bujurire mu rukiko rukuru ku ngingo y'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo ryamenyekanye mu buryo butunguranye ko ryarangiye. Nta munyamakuru n'umwe mu bari ku rukiko warikurikiye yewe n'abaregwa. Isomwa ry'urubanza ryabereye mu cyumba cy'urukiko batigeze bamenyeshwa kandi biriwe ku rukiko kuko bahageze saa 2 za mu gitondo. Isomwa ry'urubanza ryabaye ahagana mu masaha ya saa 9 n'igice irengaho iminota mike ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Amakuru ijwi rya Amerika yamenye n'uko ryakurikiranywe gusa na Bwana Jean-Marie Vianney Kayumba vice president wa mbere w'ishyaka PDP Imanzi ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ritemerewe gukorera mu Rwanda. Yari kumwe n'umwe mu bavandimwe b'abaregwa ari nabo batanze amakuru bwa mbere ku rubanza rwarangije gusomwa. Ni mu gihe abanyamakuru bari bamaze umwanya utari muto bagitegerereje ku cyumba cyarimo abaregwa. Nyuma yuko tumenya ku rubanza rwarangiye barwanashyaka ba FDU inkingi barimo Bwana Boniface Twagirimana vice president wa mbere w'iri shyaka bo gumye bicaye mu cyumba cy'urukiko barinzwe n'abacungagiriza batazi n'ibyabaye. Ku isaha ya saa 10 z'umugoroba zirengaho iminota mike nibwo umwe mu bavandimwe b'abaregwa yinjiye mu cyumba cy'urukiko abwira Bwana Boniface Twagirimana ko urubanza umucamanza yarangije kurusoma amazi uregwa asaba umucungagereza kumuherekeza ajya kubaza mu bwanditsi bw'urukiko. Nyuma y'igihe gito yaje kugarukana urupapuro amenyesha abagenzi bikubiye mu mwanzuro w'urukiko maze aho bari bari mu rukiko batangira kwijujutira icyarimwe. Icyemezo cy'umucamanza mu rukiko rukuru cyashimangiye ku icyemezo cy'umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge cyo ku itariki 26 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka gihamu ko kiri ku bantu barindwi. Abo ni Bwana Boniface Twagirimana vice president wa mbere wa FDU inkingi, Bwana Fabien Twagirayezu ushinzwe ubukangurambaga ku rwego rw'igihugu muri FDU inkingi, Leonire Gasenga yirufatwa nk'umubitsi w'ishyaka n'abarwanashyaka basanzwe nka Gracien Sabiyaremye, Evode Mbarushimana, Papias Ndayishimiye na Norbert ufite amahoro. Abuko ari barindwa umucamanza yategetse ko bakomeza gufungwa by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 igihe ubushinjacyaha bukibakoraho iperereza. Umucamanza aravuga ko impamvu baregwa bashingiraho ubujurire bwabo basaba ko bafungurwa by'agateganyo nta shingiro zifite kuko asanga hari impamvu zikomeye zo kuba baba bafunzwe by'agateganyo. Umucamanza mu gusuzuma ubujurire bw'abaregwa umunani yanzuye kumwe muri bo bwana Ernest Nkubito nta mpamvu zikomeye ubushinjacyaha bushingiraho busaba ko akomeza gufungwa by'agateganyo. Ategeka ko urubanza rukimara gusomwa ahita asohoka mu buroko akazakurikiranwa ari hanze. Abaregwa bamaze kubona ibikubiye mu cyemezo cy'umucamanza mu rukiko rukuru bacungagereza bahise babasohora mu cyumba cy'urukiko mbere yo kuburiza imodoka ya gereza babanza gupepera bamwe mu bavandimwe bari baje gukurikirana urubanza. Bwana Nkubito abaye wa kabiri urekuwe by'agateganyo nyuma ya bwana Janvier Twagirayezu urukiko rwa mbere rwarekuye. Uyu warekuwe by'agateganyo bwa mbere abaregwa bagenzi be bavuga ko ari maneye ku gipolisi cyohereje mu gutata imikorere y'ishyaka FDI Inkingi aza yigize umurwanashyaka kugira ngo baboneho amakuru. Abaregwa bose uko ari icyenda mu ishyaka FDI Inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ritemerewe gukorera mu Rwanda, ubushinjacyaha bw'u Rwanda bubakurikiranyeho ibyaha bibiri n'icyaha cyo kurema umutwe w'ingabo zitemewe n'icyaha cyo kugira nabi ubutegetsi buriho mu Rwanda. Ubushinjacyaha buvuga ko hari umugambi wo gushyiraho umutwe w'ingabo utemewe ushinzwe n'icyiswe P5 gihuriramo amashyaka atanu atavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda nka PS Imbera kuri FDI Inkingi, RNC n'ayandi mu mugambi wo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Ubushinjacyaha buvuga ko uwo mutwe w'ingabo wagombye gushingirwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abaregwa ariko bo ntibabyemera bakavuga ko ari ibiremekanyo bishingiye kuri politiki byahimbwe n'ubutegetsi mu mugambi wo gucecekesha no kugezayo abarwanashyaka ba FDI Inkingi. Ishyaka FDI Inkingi ryamamaye cyane mu Rwanda mu mwaka 2010 ubwo mukuru waryo Madame Victoire Ingabire Umuhoza yazaga guhatana kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora y'icyo gihe. Ni ingingo itaramuhiriye kuko muri uwo mwaka nyine inkiko z'u Rwanda zamuhanishije igihano cy'igifungo cy'imyaka 15 nyuma yo kumuhamya ibyaha birimo iby'iterabwoba n'ibyaha perezida wa FDI Inkingi n'abarwanashyaka be bavuga ko bishingiye kuri politiki. Iyo bigeze ku kunenga ibitagenda ku butegetsi buriho mu Rwanda, aba baregwa barimo bwana Boniface Twagirimana vice president wa mbere w'ishyaka FDI Inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda mu bihe bitandukanye bakunze kumvikana batavugira mu matamatama ibyo babona ko bitagenda. Kuri uru rwego birasaba gutegereza urubanza rukazaburanishwa mu mizi. Abagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ahandi naho amasendika y'abaforoma n'ababafasha babo mu Burundi ariyo SINAP na CNTS agabisha ko mu kiringo cy'imisi 14 azohagarika akazi mu gihe leta itobemerera ibyo basaba. Ayo masendika avuga ko abanywanyi bayo bahohoterwa bagahagarikwa n'abajejwe intwaro cyangwa igipolisi mu gihe bakoze amakosa y'akazi. Abanywanyi bayo masendika kandi ntibahabwa amafaranga akwiye yo kwivuza nk'uko basezeranye na leta. Inkuru ya mugenzi wacu Eloge Buri Kaneza.
Mu itangaza amasendika SINAPA na CNTS yasohoye kuri uyu wa kabiri agabisha ko mu kiringo cy'iminsi 14 azohagarika akazi hamwe leta itotanga inyishu z'ibibazo ayo masendika amaze iminsi aganira n'abarongoye igisata cy'ubuvuzi mu Burundi. Ayo masendika yemeza ko kuva ku itariki ya gatandatu ukwezi kwa 11 buca twinjiramo azocahagarika akazi mu kiringo cy'iminsi 4 adashimishijwe. Meransi Hakizimana, umukuru wa sendika SINAPA, atubwira bimwe mu byo bifuza ko byohinduka.
Ikibazo cya mbere kijanye no kwivuza ni ukuvuga yuko leta dufitaniye amasezerano turumvikana yuko abakozi bose mu gisata cy'ubuvuzi bavuzwa na leta kabariyo iriha amagarama bijanye nuko kuvuzwa iyo bagwaye. Mugabo uno munsi leta ntitegekanye amafaranga akwiye ugasanga amaduka y'imiti yavuganye n'ubushikiranganje ko yoza araha abagwayi bakora mu gisata cy'ubuvuzi azarafata ingingo adufatira ingingo cyo usanga rero ivyo birabangamiye amagara y'abavuzi mu gihe kandi nabo abandi bagwayi baba bakeneye yuko babavura. Ikindi twovuga tuvuze ku kijanye n'umutekano w'abakozi mu kazi hariho amategeko agenda abakozi hanyuma ugaca usanga nk'iyo bagomba guhana umukozi ntibisunga amategeko niho uza wumva ngo igipolisi cyaje gufata umuntu kanaka ukaza wumva ngo buramatari yaje gufata umuntu kanaka. Mbere duhora tubona n'abantu tutamenya neza abaribo aho baza barondera abavuzi ngo baje kubarondera ngo cyo babakoze n'umutekano muke kubera tutabatuzi ibyo ari byo.
Iruhande y'ivyo amasendika y'abaforoma n'abafasha babo asanga n'itangwa ry'akazi mu gisata cyabo ririmo amahinyu.
Bikuru rero ni ivyo. Mugabo hariho n'ikindi twavuze kimwe navuga kijanye na governance no kuvuga ukuntu baravuze ukuntu abakozi bahabwa akazi mu gisata cy'ubuvuzi baravuze ibintu by'ibiturire mu gisata cy'ubuvuzi. Ivyo navyo nyene ntitubisiga inyuma tugomba yuko vyotanga umuco kuko hariho n'abakozi bafunzwe twebwe turiko turaraba tugasanga bariko baradendereza zwa turavye ukuntu bafashwe turavye n'ukuntu iyo bari ko ravuga igiturire hateza kubaho ubwitanga n'ubucakira mugabo wagitanze kugiza n'ubu akaba ataraboneka tugaca tuvuga tuti nakadenderezo abo bantu nibabare kure hanyuma mugabo wankete zibandanye bidegembye.
Hakizimana hamagara ubushikanganje bw'amagara y'abantu n'igisata kivuza abakozi ba leta mituelle de la fonction publique kutirengagiza ibibazo abaforoma n'abafasha babo bafise.
Ubushikiranganje ni bukere buke kuko uri kurabiraba kuri ico kibazo umenga si kibazo c'ubushikiranganje umenga ni kibazo c'abakozi nibo bonyene bategerezwa kwijya bakimara. Ubushikiranganje ntibigera buvuga yuko amafaranga babuha adakwiye burinumira bugahengera hageze muri nankana akaba ariho bavuga ngo tugira amanama kandi ayo manama atacashikako mu gihe amafaranga yategekanijwe adakwiye akamo tugatera nishira hamwe mituelle ku ngendo ifise yo kuburabuza abagwayi monopole ngo udaciye mu uko yimiti ya mituwele ngo ntahanduja ivyo bijanye kubiri n'amategeko ivyo bijanye kubiri n'agateka kabagwayi umugwayi ategereza kuja ahashaka umugwayi ategereza kuja muri farumasi ashaka hari n'ikindi kibazo kijanye n'ico n'agafashanyo cyo twokwita cotisation abanyonyi ba mituwele batanga ugasanga bamwe babafatira ku mushahara w'ibanze abandi bakabafatira ku mushahara wose babakorera bimwe tugava tuti nta mwana n'ikinono ni hatangwe agatererano kamwe kuri bose.
Ihagarikwa ry'akazi mu gisata cy'amagara y'abantu mu Burundi ryaherwa kuba mu mwaka w'ibihumbi 2013 ico gihe amasendika yiyamiriza amakori yo ku mishahara leta yari yashizeho. Eroje Urika neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Bakunze ibijwi rya Amerika guhera kuwa gatandatu tariki 16 ukwezi kwa 9 2017 habaye impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu. Amakuru y'iminota 5 yajyaga hita saa moya na saa mbiri za mu gitondo yarahagaze. Abari baramenyereye kumva ayo makuru mutwihanganire. Naho amakuru yo ku isi mwajyaga mukurikira kuva saa 11 n'igice kugeza saa 11 n'iminota 37 za mu gitondo wa gatandatu no ku cyumweru yasimbuwe n'amakuru yibanda ku karere. Ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byakomeje uko bisanzwe. Mu Burundi tuje muri Republika ya Demokrasia ya Kongo hase ritangaza ko impunzi ziri muri ico gihugu ziyongereje inshuro zibiri mu myaka ibiri heze yonyene aho ni mu gihe zimaze gushika ku mamiliyoni 4. Inkuru ya mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana.
Nyuma y'inama zabaye kuwa mbere w'icyumweru ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ONU Nikki Haley yagiranye na minisitiri w'intebe wa Ethiopia Haile Mariam Desalegn n'umwe mu bayobozi wa Afurika Yunze Ubumwe yabwiye itangazamakuru ko ari intangiriro y'umubano ukomeye w'igihugu cya Afurika Yunze Ubumwe ndetse n'abafatanyabikorwa bo ku mugabane wa Afurika. Mu magambo yagize ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibona Afurika nk'igice cy'ingenzi ku isi. Tubona amahirwe menshi cyane muri Afurika, hari imbogamizi nyinshi ariko turifuza gufasha Afurika muri ibyo bibazo, ariko icy'ingenzi cyane turashaka uburyo twafatanya haba mu iterambere ry'ubukungu, mu mikorere inoze cyangwa mu gushaka ibisubizo bya politiki. Nikki Haley yanavuze ko ateganya guhura na Perezida Salva Kiir wa Sudani y'Epfo na Joseph Kabila wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akabumvisha ko guverinoma zabo zikwiye kureka kuremereza akazi k'abakora ibikorwa by'ubutabazi n'abari mu butumwa bwo kubungabunga amahoro muri ibyo bihugu. Nikki Haley yavuze ko intego bafite ari uko Sudani y'Epfo yabona amahoro kandi abagore bakitabwaho. Yavuze ko bifuza ko atakongera kuboneka inzara n'impfu muri iki gihugu. Icyakora haravuga ko ibishobora gukomeza kugeza Perezida Salva Kiir ahinduye ibintu mu gihugu. Sudani y'Epfo yasaye mu mvururu mu Kuboza kwa 2013 ubwo bamwe mu basirikare bayobokaga Riek Machar wari umaze kumwigomekaho. Nikki Haley avuga ko guhagarika inkunga Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigenera Sudani y'Epfo ngo wenda byakwihutisha ibiganiro by'amahoro ari ibintu bikwiye kwitonderwa. Avuga ko Perezida Salva Kiir adahangayikishijwe n'imibabaro y'abaturage be kandi ko icyo ari cyo kibateye impungenge kuko bishoboka ko ntacyo byahindura. Cyakora ngo baracyasuzuma icyatuma Perezida Salva Kiir yumva. Ku birebana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igihugu kiri mu majyepfo ashyira uburengerazuba kiri mu bibazo kuva mu myaka y'1990, ni igihugu gikungahaye ku mabuye y'agaciro ariko kitigeze kirangwa mu guhererekanya ubutegetsi mu mahoro, ahubwo cyabaye isibaniro ry'imitwe yitwaje intwaro imaranira ubutegetsi ikoresha gusambanya abagore n'abakobwa ku gahato nk'intwaro y'intambara no kwinjiza abana ku gahato mu gisirikare. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ONU Nikki Haley avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari ziteze ko Perezida Joseph Kabila azakora igikwiye akarekura ubutegetsi nk'uko itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ribiteganya kandi akabikora mu gihe gikwiye nibura akabisiga nk'umurage.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Masekonda 60.
Yego, na handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Ubonaho n'umwanya w'ikiganiro Amerikana cerekeye ibyaranze leta zunze ubumwe za Amerika muri kahise no muri kino gihe tugezemmo. Mu kiganiro cy'uyu munsi, Thomas Kamirindi mugenzi wacu aratubwira ubuhinga bwa Dr. Daniel Halley William, umuganga w'umwirabure. Niwe wa mbere mu mateka y'isi gutangura gukora igikorwa cyo kubaga umutima wari warakomeretse. Ibindi mugenzi wacu Thomas arabidushikiriza.
Ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa 7 mu 1893, Dr. Daniel Halley Williams yari ku izamu mu bitaro byo mu mujyi wa Chicago byitwa Provident. Noneho bahazana byihutirwa cyane umusore w'umwirabura witwa James Cornish bari bateye icyuma mu mutima wakomeretse. James Cornish yavaga amaraso menshi cyane ari hafi kuva mu mwuka. Muganga Williams yari rukanse amwitaho afashijwe n'abandi baganga bazi ibyo kubaga batanu. Yamufunguye igituza agera ku mutima arawudoda. James Cornish yamaze ukwezi n'igice mu bitaro arakira neza, aritahira, aragenda yiberaho. Usibye impuvu nini yonyine gusa yarafite mu gituza, nta kindi cyerekanaga ko yabazwe. Nubwa mbere mu mateka y'isi bene icyo gikorwa cy'ubuvuzi cyari kibayeho. Usibye ko cyari n'icya mbere cyinjiye nanone mu mateka kubera ko muganga Daniel Williams yari umwirabura. Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerikana kibagezaho ibyaranze leta zunze ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Dr. Daniel Williams yavutse ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa mbere mu 1858. Niwe mwirabura wa mbere wo muri leta zunze ubumwe za Amerika wize ibyo kuvura umutima. Yabyize muri kaminuza yitwa Chicago Medical College, ahakura impamyabushobozi ihanitse mu 1883 ubwo yari afite imyaka 30 y'amavuko. Icyo gihe abaganga b'abirabura ntibari bafite uburenganzira bwo kuvura mu bitaro ibyo ari byo byose byo mu mujyi wa Chicago kubera ivanguramoko. Byatumye Dr. Williams yishingira ibitaro bye bwite abyita Provident Hospital. Nibyo bitaro bya mbere na mbere byari bishinzwe n'umwirabura muri leta zunze ubumwe za Amerika, ariko byabaye n'ibitaro bya mbere mu mateka byatangiye kuvura buri muntu wese bitavanguye amoko. Nyuma Dr. Williams yashinze n'amashuri y'abaganga n'abaforomo babirabura arenga 5. Kugera ubwo muganga Williams yavuraga James Cornish, abahanga bose bavugaga ko kubaga umutima w'umuntu bidashoboka. Kandi kugeza icyo gihe nanone nta muganga n'umwe wari waratinyutse gusatura igituza cy'umuntu urwaye. Dr. Williams yabikoze adafite n'ibikoresho nk'ibyubu. Nta rayon X zabagaho ngo zimufashe kureba neza uko igikomere cy'umutima wa James Cornish cyari kimeze. Nta antibiotike yari afite, nta bushobozi buhagije bwo gusinziriza umurwayi ugomba kubagwa bwariho, nta maraso yo kongerera umurwayi Dr. Williams yari afite. Ariko yafashe icyemezo kidasubirwaho cyo kubaga James Cornish kandi arabishobora, bityo ku buryo bw'agatangaza abafunguye amarembo mu buvuzi bw'umutima. Umujyi wa Chicago nawo winjiye mu mateka utyo ubikitegererezo cy'abaganga bazobereye mu buvuzi bwo kubaga. Dr. Daniel Williams yitabye Imana ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa 8 mu 1931, yari afite imyaka 73 y'amavuko. Shuti zacu ikiganiro Amerika na cyo umunsi nta gihumurije mbashimiye cyane ko mwagiteza amatwi. Maze rero mugira umunsi mwiza mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Bashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Igihe Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yashikiriza imigambi ya Leta yiwe yerekeye igihugu cya Iran, ntiyashimikiye gusa ku mpungenge zerekeye amasezerano Iran yagiranye n'amakungu ku mugambi wayo werekeye ibigwanisho roho nyanganda. Yarashimikiye kandi ku gikorwa nkenegwa cyo kugwanya ugushigikira iterabwoba no guhungabanya akarere ko mu buseruko bwo hagati bigigwa n'icyo gihugu. Iran imaze igihe ifashe iterabwoba uhereye igihe icyo gihugu cigarurira inyubako y'abaserukira Amerika ku mugwa mukuru Teheran. Harimo kandi gushinga no guha amafaranga mu Hezbollah abanywanyi bawo bagize igitero cya bombe kuri ambasade ya Amerika mu gihugu cya Liban inshuro zibiri mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo umunani, no gufasha imigwi y'abagwanyi muri Iraq na Afghanistan yishe abasirikare b'abanyamerika majana n'amajana. Perezida Trump avuga ko agasomboroso k'intwaro y'agahotoro y'igihugu cya Iran kabandanya gushika ubu. Perezida Trump avuga ko iyo ntwaro ibandanya gufata iya mbere mu gushigikira iterabwoba mu makungu kandi ifata mu mugongo imigwi y'iterabwoba nka Al-Qaeda, Abatalibani, Hezbollah na Hamas hamwe n'iyindi migwi y'iterabwoba. Amenyesha ko intwaro ya Iran ikora ikongera igakwiragiza amamisile ageramira inteko z'abanyamerika n'inteko z'ibihugu bicuditse na Amerika. Intwaro ya Iran irageramira kandi ubwato bw'abanyamerika n'uburenganzira bw'uruja n'uruza atantambamyi mu kigobe cy'abarabu no mu kiyaga gitukura. Irafunga abanyamerika ku byagirizo bitagira ishingiro. Perezida Trump yatangaje ko inyifato y'agasomboroso ya Iran iterekeye gusa Amerika. Avuga ko leta y'icyo gihugu ikandamiza bikomeye abanyagihugu bayo. Avuga ko yateye akajagari n'ubwicanyi muri Iraq, Yemen na Siriya, aho Iran ishigikiye intwaro ya Perezida Bashar al-Assad yakoresheje ibigwanisho vyishicisha imyuka y'ubumara ku basivili harimwo abana. Perezida Trump yatangaje ko imigambi mishasha ya Amerika izofatira ingingo zikomeye inyifato y'uguhungabanya umutekano y'igihugu cya Iran. Amenyesha ko harimwo gukorana n'ibihugu bicuditse na Amerika mu mugambi w'uguhagarika gukorana hagati ya Iran n'imigwi igira iterabwoba, gufatira ibindi bihano Iran kugira icyo gihugu ntikibandanye gufasha abagira iterabwoba, gutorera inyishu ikwiragizwa ry'amamisile rigigwa na Iran n'ibindi bikorwa bigeramira ubudanaje mu makungu n'uruja n'uruza atantambamye mu mazi yegereye Iran, hamwe no kubuza icyo gihugu uburyo bwose bushobora kugituma gikora ibigwanisho roho nyanganda. Perezida Trump yasavye ibihugu bikorana na Amerika kwifatanya nayo mu gufata ingingo zikomeye zigenewe guhagarika inyifato y'agasomboroso ibandanya y'igihugu cya Iran. Yizeye ko ivyo bizotuma Iran isubira kwiyumvira ku ngingo yayo yo kubandanya mu nzira y'iterabwoba.
Iyo ryari ijambo ry'intanga marara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru yo kuri ino saha muri studio ya Washington DC. Mwari kumwe na Oriane Tangishaka. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwashikirijwe na Aloise Bigirimana. Ndashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma. Ndashimiye Fasila Gebeyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Mugire umunsi mwiza. Imana ibahezagire. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.